imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni Fidel Niyongabo abaramutse. Mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidel, namwe muteze amatwi muri aka kanya tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Leta ya Amerika yarafatiye ibihano ejo ku munsi wa mbere umutegetsi mukuru wo mushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Eritrea, yagirizwa ibikorwa bihungabanya ikiremwa muntu mu ntambara yo mu ntara ya Tigre muri Ethiopia. Ubushikiranganje bw'ikigega muri Amerika bwavuze ko bwahanye Philippos Worde Johannes arongoye ibiro bikuru bya gisirikare muri Eritrea, bimwe mu byaha Amerika imwagiriza birimo kwica abantu, gusahura hamwe n'ibishingiye ku gitsina. Igisirikare cya Eritrea cyagirizwa kuba cararashe abantu mu kivungwa mu mabarabara, gisaka amazu y'abanyagihugu, cica n'abagabo n'imisore, hamwe no kwirukana imiryango y'abanyatigreya mu mazu yabo bagaca bigarurira hamwe n'ibirimwo byose. Umushikiranganji wa Eritrea ajejwe imigenderanire n'andi makungu yaramiriye kure ibyo birego bya Amerika, akaba yavuze ko bidafise ishingiro. Abantu 21 nibo bishwe, abandi 13 barakomereka mu bitero bibiri byabereye mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria mu mpera z'indwi iheze nk'uko abategetsi babivuze. Ku munsi w'Imana abantu 9 barishwe igihe abantu bataramenyekana batera imihana yabo mu gisagara cya Ungwane do muri leta ya Kaduna, nk'uko Samuel Aruwan komisera ajejwe umutekano muri iyo leta yabivuze. Ku munsi wa 6 naho abandi bantu 12 barishwe, abandi 12 nyene barakomereka igihe abiswe abasuma batera imihana y'iduba muri leta ya Katsina bari ku mapikipiki nk'uko igipolisi cyabimenyesheje. Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria araremerewe n'abamunegura ko yananiwe kugarukana umutekano no guhagarika ubwicanyi bumaze imyaka 12 mu ntambara barimo n'intagondwa zigendera ku byiyumviro bya Kiisilamu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Makuru avugwa muri politike, abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu runani bazokwitoza mu matora ategekanijwe muri Somalia baranse kwemera urupapuro rw'inzira rw'amatora rwashyikirijwe na leta hamwe n'abategetsi b'intara. Abo banyepolitike bisigura bavuga ko urwo rupapuro rw'inzira rw'ububasha burenze abategetsi 5 barongoye intara mu guhitamwo intumwa zizotora abashingamateka 275. Ayo matora y'abashingamateka ategekanijwe kuzotangura mu ntango z'ukwezi kuza imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe ku itariki 10 z'ukwezi kw'icumi nyene. Ariko abasesangura ivya politike bavuga kuko kutumvikana ku rupapuro rw'inzira kwadutse kuzotevya amatora y'umukuru w'igihugu mu gihe hatoba umwumvikano vuba. Muyavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, aya kivugwa cyane muri Afghanistani, abatalibani baragabishije ejo ku munsi wa mbere ko hashobora kuzoba ingaruka mu gihe Amerika hamwe nabo bafatanije bogerageza kuguma muri Afghanistani inyuma y'indwi iza. Abasirikare ba Amerika 1000 barasubijwe muri Afghanistani gufasha gukura ku kibuga cy'indege cy'i Kabul abanyamahanga hamwe n'abanyafghanistani. Perezida Joe Biden araremerewe n'abamusaba kongereza ikiringo cy'itariki ya 31 y'ukwezi k'8 yumvikanywe ko kw'abasirikare bose bazoba bavuye muri Afghanistani. Perezida Biden hamwe na bagenzi we b'ibihugu bihurikiye muri G7 barabonana kuri wa kabiri kugira bihwereze hamwe ingene bokorera hamwe ku kibazo cya Afghanistani hamwe n'ubutegetsi bw'abatalibani. Umuhanuzi mu by'umutekano mu biro kwa perezida White House Jake Sullivan yabwiye amesha makuru ko bizeye ko abanyamerika bose bazoba bavuye muri Afghanistani iyo tariki itaragera.
Aloyce Bigirimana, urakoze kudushikiriza ayo makuru yo hirya no hino ku isi. amakuru yo muyaga binini bamwe mu banyagihugu baba ibuvira barifuza ko abashikiranganje 10 buramatari w'intara kivuye mu manuko Teo Ngwabije yagenye bo kwitaho ibibazo by'umutekano muke n'ikibazo c'amabarabara mabi iraje ishinga baba muri iyo ntara
umuhanda bita RN5 kuvuga kuva Bukavu kugera no Uvira Fizi na Kalemi bagomba kukora icya mbere nuko yashira imbere ikibazo cy'umutekano muri wo plateau ya Bijombo na Minembwe umutekano ikawugarura mu baturage ikagarura icizere hagati y'abaturage n'abasirikare
abo ni bamwe mu banyagihugu baba ibuvira amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho mukuru urunani rw'abavoka muri cyo gihugu Julien Kavaruganda ari kuri mikro na mugenzi wacu Asomta Kaboyi yamusobanuriye ko kugira ngo umunyamategeko aburanire umuntu mu Rwanda ategerezwa kuba ari ku rutonde rw'abavoka kuri urwo rutonde hari abava muri Kenya Uganda Burundi hakaba n'abakorera mu Rwanda iyo turutse muri ivyo bihugu hatezwa kuba harakozwe amasezerano y'urunani rwo mu Rwanda n'urunani rwo muri cyo gihugu umwavoka turutsemwo yamusobanuriye ivyo mu gihe kwa gatanu w'indwi irangiye umunyamategeko aburanira Paul Rusesabagina w'umubirigi yangiwe kunganira umukliyan wiwe kuko atari yujuje sabga ni mu gihe sentare yategeza gufata ingingo ku rubanza rwa Paul Rusesabagina yagirizwamo ibyaha by'iterabwoba kurundi ruhande mugenzi wacu Timishimwe nawe yavuganye na Vincent Lurquin w'umubirigi we amubwira ko mu kwezi kwindwi mu mwaka w'2019 hari dossier yafunguwe mu bubirigi bisabwe na leta y'u Rwanda we akaba ari umwavoka muri iyo dossier gutyo rero ngo akaba atari guhagarara umuntu atabanje kuvugana nawe
ndagusuje bwana Lurquin Guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo kugusubiza mu Bubiligi kubera ko utari mu rugaga rw'abanyamategeko bemeye gukorera mu Rwanda ubundi kuki wari wagiye kandi uzi neza ko utujije ibisabwa
parce que il y a ici en Belgique vous avez à la demande des autorités rwandaises en juillet 2019 il y a un dossier qui était ouvert qui est un dossier belge
kubera ko mu kwezi kwindwi 2019 hano mu Bubiligi hari dossier yafunguwe bisabwe n'abategetsi b'u Rwanda Ibyo nibijyanye n'urubanza rw'umubirigi abakurikirana ubwo rubanza bose n'ababirigi barimo procureur w'umubirigi ndetse nanje umushingwamanza ndumubirigi ubwo rubanza rero ruriko rurarangira imbere y'ubucamanza umuntu aregwa akwiye kuhibera canke umushingwamanza wiwe amunganira akamubera urumva ko ntoserukira umuntu ntabanje kuvugana nawe kubyo aregwa niyo mpamvu nagiye kumuraba mu kwezi kw'icumi mwaka uheze kuko ntashoboye kuvugana nawe icyo gihe u Rwanda guba ruriko rurabangamira ubucamanza bw'ububiligi niyo mpamvu nagiyeyo kandi nari nshigikiwe na madami umushikiranganji w'imigenderanire y'ububiligi yasavye mugenzi we u Rwanda Vincent Biruta inshuro zitatu zose ko bampa uburenganzira bwo kujya kuraba umukiriya wanje mu ibohero niyo mpamvu nagiyeyo naho ubundi iby'u Rwanda rwasaba ntibyashobora gukomeza
No kuvuga rero ko kuba mudafite uburenganzira bwo kuvugana n'uwo mwunganira mu mategeko bibazitira kugira icyo mukora.
Oui, on n'est pas accusé, comme ça on est accusé de quelque chose. Donc moi j'ai le dossier, mais je dois savoir ce que mon client pense du dossier.
Ni nkaho hari ikintu runaka kuregwa, kuko jewe mfise idosiye ariko nkeneye no kumenya icyo umukiriya wanje ayiyumvira ko ibi leta y'u Rwanda iriko irakora ntibyemewe n'amategeko. Kuko no kubangamira umunyamategeko kubonana n'umukiriya wiwe nahagaritswe amasaha 12 mbazwa ibibazo amasaha 6 bambwira ko nshobora kuburanira mu Bubiligi ariko ko ntashobora kuburanira mu Rwanda kuko ntavuga ikinyarwanda jewe sinagiye nk'umushingwamanza aburanira Paul Rusesabagina kuko hari Maitre Gatera azi ikinyarwanda kandi azi n'umwuga turakorana ariko we akorera mu Rwanda nanje nkorera mu Bubiligi
Urukiko rwafashe icyemezo cyo kwimurira imyanzuro yarwo mu kwezi gutakwa 9 witegeye gusubira mu Rwanda?
Évidemment moi je suis prêt à retourner de toute façon je devrais bien retourner j'attends maintenant la réaction des autorités belges mais si je ne peux pas
Je wanumva ko gusubirayo atakibazo ariko ngirizwa kumva icyo leta y'ububirigi ibyiyumvira ko nimba ntashobora gusubirayo icyo nubabwira nuko dossier y'ububirigi uhagarara kandi u Rwanda uruvuga ko rufise imigenderanire myiza n'ibindi bihugu kandi uko mubizi Rusesabagina nawe yarahari mu gihe hari kuburana aho rero murumva ko ntashoboye yotere kibazo gikomeye kandi nibisanzwe ko umunyamategeko aja kuraba umukiriya wiwe mwibohero ivyo nibisanzwe kandi ni ngombwa kandi nico kintu cyonyene umuntu aba akeneye abakeneye ko yobonana nuwo aburanira ibindi byo nivyitwazo kuko biragaragara ko ikibazo ari uko ari Rusesabagina
nk'umunyamategeko kuba warusubijwe mu Bubiligi gutya niki amategeko mpuzamahanga abivugaho
en Belgique parce qu'ils disent ils m'ont rapatrié, m'ont d'abord arrêté pendant 12 heures. Je n'ai aucun document de ça. Ils ont refusé de me donner quelques documents que ce soit.
Umviriza mushobora gusubiza umuntu mu Bubiligi kuko ahubwo barabanje kumpagarika amasaha 12 kuko nta dosiye n'imwe nari mfise navuze ko ndi umushingwamanza wiwe ndabisaba ko nshaka kuvugana nawe nk'amasaha 3 ariko bambwira ko yavuze ko ata munyamategeko ashaka ubwo rero bamaranye amasaha bambaza ibibazo bidatahuritse kandi ibyo byose bambaza nawe nabidakwiriye kuko ntivyari ibintu bijanye n'amategeko n'umwana muto nawe yari kuvyumva umwana w'imyaka 3 yari kuvyumva kuko barambwira ngo sinagaragaje ko mvuga ikinyarwanda banyagiriza ko ntashoboye kwerekana ko mvuga ikinyarwanda babwira nti ariko ni gute mushaka ko novuga ikinyarwanda canke nkaburanira umuntu mu kinyarwanda kandi ata kinyarwanda mvuga icyo gihe noba ndi umwavoka mubi gose ariko mu Bubiligi ho ndi umwavoka kandi nguranira Rusesabagina kandi biba biri ngombwa ko njya kumuraba ahari nkavugana nawe kuko baramutwaye baramunyuruje birakwiye rero ko bandeka nkaja kuraba umukiriya wanje aho yoba ari hose nimba ari mu ibohero canke ahari hose nkabonana nawe
none nk'umunyamategeko witeguye gukora iki mu gihe haba izindi nzitizi zatuma udasubira i Kigali mu Rwanda kurangiza urubanza rwo wunganira mu mategeko
écoutez moi j'ai contacté mon bâtonnier j'ai contacté le procureur fédéral belge je vais contacter le ministre des affaires étrangères je crois qu'il y a un gros problème
umve navuganye n'umushikiriza manza mukuru w'Ubiligi nzovugana kandi n'umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu kuko iki ni kibazo gikomeye cyo mu bucamanza ica mbere Paul Rusesabagina ntakiri umunyarwanda n'umubiligi n'ukuvuga rero ko Rusesabagina akwiye kuburanirwa n'umwavoka yihitiyemo bitabaye ivyo Ubiligi ushobora kuvuga ko u Rwanda rwarenze umurongo utukura akwiye kubaho ibiganiro byimbitse hagati y'u Rwanda n'Ubiligi cyangwa gukorera hamwe mu bucamanza hagati y'ibihugu byose bigahagarara
ndagushimiye cyane Bwana Leke ku mwanya wahaye ijwi rya Amerika
merci
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Mu Rwanda kandi ejo ku munsi wa mbere igisagara cya Kigali cyatanguye gukingira COVID-19 abanyarwanda barengeje imyaka 18 asomta kaboyi niyo nkuru dufitiye
aho ibi bikorwa byabereye mu bigo nderabuzima byo hirya no hino mu mujyi wa Kigali no mu biro by'utugari cyangwa n'ahandi hagiye hagenwa n'ubuyobozi wasangaga imirongo ari miremire benshi bari bitabiriye kwikingiza nabagaragara ko bakiri bato aho ijwi rya Amerika ryabashije kugera abayobozi batangaje ko hari n'abaturage bageze ahari hateganijwe ko bera igikorwa cyo gukingira isa 11 za mu gitondo madame wa mahoro Genevieve umunyamabanga nshingwa bikorwa wa murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro namusanze ku kagari ka Nonko mu murenge wa Nyarugunga ni mu karere ka Kicukiro yakurikiranaga uko gukingira bikorwa
urubyiruko rwo muri Nyarugunga rwabyitabiriye cyane umuntu wa mbere yageze hano saa 11 twagejeje saa 12 n'iminota 20 tumaze gutanga nimero 200 bigaragara yuko urubyiruko nabandi bantu bashobora kuba bari bacikanwe mu byiciro mu yindi myaka bose baje kuri isaha ya saa 4 mugeze hano tumaze gutanga nimero 700 kandi abantu baracyaza
abantu 700 matekereza ko mushobora kwakorera uyu munsi mu karamo
bakorera uyu munsi nkurikije abaganga dufite nkurikije abari kwandika muri systeme ya RBC turabakorera
urubyiruko rwari rutonze imirongo rutegereje gukingirwa rwabwira dijwi rya Amerika ko bazindutse kuko bamaze kumenya kamaro k'urukingo
nageze hano samwe nageze bahita bamanimero jamaye nimero ya 404
nageze hano saa 12
ndategereza mpaka igihe birangira kerekana bambwira ngo nahe nibwo na kuri urukingo ndarukeneye bona hari byinshi nahe nabanje kubyumva gukiwe abantu corona bayivuga ukuntu uri wese ayivuga ukwe ariko njyewe Niche ngatekereza mbona nta muntu ko nitajyaho kwa umeze kose mbona urukinga ari ngombwa. Ndara abantu bavugaga ngo corona ngo nibaho ngo corona ngo ni ibintu ngabantu ngo bifafarite nyine arishaje ngo ni ibintu bavuga ngo corona ngo yica bakire gusa ngo corona ngo na musore ngo cyeke abantu bafite ibintu by'irwara. Bavuga ati ngiye nta ndwara na sitandwaye na kina ndwara mfite mu birange nta kintu yangira. Tukiye akanyoga ariko amaze gusobanukirwa neza.
Kugeza ubu Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko bafite imyaka hejuru ya 40 batuye mu mujyi wa Kigali abamaze gukingirwa bagera kuri 60%. Minisiteri y'Ubuzima ikumvikanisha ko yifuza ko mu minsi iri imbere ubuzima bwakongera kugaruka mu mujyi wa Kigali nyuma yo gukingira abatuye Kigali bose bari hejuru y'imyaka 18. Mu ntangiriro Minisiteri y'Ubuzima itangira igikorwa cyo gukingira abaturage abakiri bato bagaragazaga kudatinya COVID-19 ndetse bakumvikanisha ko itabatinyuka ariko kugeza ubu batangaza ko nyuma yo kubona uburyo yagiye hitana bagenzi babo bamaze gusobanukirwa uwi bw'indwara
abajeni bari kurwara cyane kubera birirwa batembera nyine mu mihanda hose nibwo twabahise ngo kuza kwikingiza urukingo rwa COVID-19
batekereje gute kwikingiza ko bunda abajeni mwajyaga mu cyeti birenge mwumva ko ngo nta COVID nta bantu ihurira nayo
nabonye me nari danjegara sister wanje eh umunsi wakutikingije ntago wakora nari serivisi nyinshi utabona
Nicyo cyabateze cyane.
Oya nanone gupfa arabantu bitipe bece twabanye barapfuye bayishwe na corona.
Abayobozi bavuga ko umuntu wese uzasabwa kwikingiza COVID-19 akanerekwa aho yakuru urukingo ariko akinangira hari ibintu bimwe na bimwe atazemererwa gukora. Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney.
Ikindi no komeza kwibutsa abaturage yuko urukingo rurakenewe ku buzima bwe ku nyunguze ariko rurakenewe no kuzina inyungu. Z'ubuzima buri imbere uzemererwa kwigisha abanyeshuri nuza warabuze urukingo kandi leta itarumuhaye ariko leta yaruguhaye ntabwo havuga ko utazakingirwa turagenda tugana mu cyiciro cyo kuvuga ngo umuntu utarakingiwe kandi urukingo yarubonye hari serivisi ashobora kuzaba adashobora kubona bitewe n'uko abandi bashoboye kubahiriza iyo gahunda ikosa ryaba gusaba umuntu urukingo kuba rufite kandi uwo leta utararumuhaye
Minisiteri y'Ubuzima isobanura ko kuba abantu bose barengeje imyaka 18 bemerewe kwikingiza bitanga icyizere ko u Rwanda rushobora kugera ku ntego rwihaye yuko ruzakingira 30% by'abaturage barwo bitarenze uyu mwaka u Rwanda kandi rufite intego yo gukingira 60% by'abaturage barwo bitarenze ukwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha Minisiteri y'Ubuzima itangaza ko kugeza ubu abantu 1,148,640 aribo bamaze guhabwa urukingo doze ya mbere mu gihe abagera ku 224,768 ari bamaze guhabwa doze zombi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 Nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Igipolisi cy'u Burundi kivuga ko kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi kimaze guta mu mvuto abantu 38 bakoresha canke bacuruza ibiyayura mutwe byo mu bwoko bwa cannabis. Hafashwe kandi amasasi y'inkozi zitandukanye. Ni mu mugambi igipolisi cyihaye wo guhangana n'ibyaha wiswe usalama. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje Wilikaneza ari Nairobi muri Kenya.
Yaka kwa jawa wanu ni ifatu kwa jivzo vijari wa mutwe vzako zuwe munhumbero yuku kwa nye vza handenga mbibe vza tunga nijuwe nishirangu muza makungu jiki polisi kikwanyi vza ha Interpol. Icho kikorwa cyiswe usalama caba hagati y'amagenekezo ya 2009 ukwezi kw'indwi guheze n'irya kane ukwezi k'umunani. Ibyaha ndengambibe byari byerekewe na none rugamba no kudandaza no kunyuhirira mutwe urucuruzwa rw'abantu n'ingenzi zica mu kinywabi mu kwinjira mu bihugu urudandazwa rw'irwanisho bito bito bicira umuriro ukonona ibidukikije usuma bw'imiduga ibicuruzwa bya magendu urudandazwa rw'amabuye y'agaciro rutemewe n'amategeko iterabwoba hamwe no kugwanya inkozi z'ikibi zihunga ibihugu by'amavukiro zimaze gukora Commissaire de police principal Melchiade Rucheke umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi mu kiganiro yahamenyesha makuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa mbere yavuze ibyafashwe
ibiro 205 n'ibicumunane by'urumogi wa cannabis byarafashwe abantu 38 badandaza canke banywa urumogi barafashwe muri abo harimo abagore 8 abana 6 b'abahungu batarakwiza imyaka 14 barahagaritswe mu ntara ya Karusi bajanywe gukoreshwa ibikorwa by'uburimyi mu gihugu cya Tanzania amasasu 1,060 akoreshwa mu nkoho y'ubwoko bwa Kalashnikov yarafashwe hafashwe kandi inkoho imwe y'ubwoko bwa Lance Rocket n'ibisasu 2 bikoreshwa niyo nkoho amasasu 70 akoreshwa mu nkoho y'ubwoko bwa mitrailleuse yarafashwe hafashwe kandi igikono c'amasasu akoreshwa mu nkoho y'ubwoko bwa M50
umugenduzi mukuru w'igipolisi yemeje ko turetse abanywa n'abacuruza ibiyayura mutwe bari hagati y'imyaka 23 na 72 atawundi yafashwe nk'uko iterabwoba canke acuruza ibirwanisho ariko bamenyesha ko bakiko baronderwa atubwira ibindi byafashwe
insenga 200 zitemewe n'amategeko zo kuroba bita filet mayon zarafashwe ziraturikwa ubwato 10 bwakoreshwa nabo barovyi burasamburwa barovyi 9 barafashwe bakaba bari imbere y'ubutungane imisegetera 50 bakoresha mukuru w'udufi duto duto bita umugara irafashwe iraturirwa arafashwe amaritiro 1,968 inzoga zitemewe n'amategeko imiti y'ubwoko burenga ku 100 yataye igihe yarafashwe mu byerekeye urudandazwa rutemewe n'amategeko rw'amabuye y'agaciro bafashwe abantu 3 mucanguzo 8 mu cibitoke bafise ibiro 5 n'igice by'inzahabu abandi 3 mu ntara ya Kirundo bafise ubutare bita Oframite
umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi ahamagarira abarundi kurikanura nubwo ata abantu bakoretera bwo bahagaritswe bitewe nuko bashobora gutera umwanya wari wo wose kubera Burundi buri mu bihugu bidigwanya
kuvyerekeye iterabwoba n'inkozi z'ikibi zihunga ibihugu byazo n'abantu bakoresha iterabwoba bafashwe ariko naho ryamukondora zosi kuko tujatuzi uko abagize banabi bariho kandi bashobora gutera umwanya wari wo wose kuko bamaze kubigira mu bindi bihugu dufatikanije igikorwa cyo kurunga inteko muri Somalia na Centrafrique nka Uganda na Kenya
igikorwa cya Interpol cyatunganijwe mu bihugu 194 bigize igipolisi kigwanya ibyaha ku isi yari inshuro 7 kiba nk'uko byemezwa n'umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi Eloge Urikaneza Ijwi rya Amerika
baramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika muntu mbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza nibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bamwe banyagihugu baba iuvira barifuza ko abashikiranganje 10 buramatari w'intara ya Kivuye mu Bumanuko Theo Ngwabije yashizeho bwo kwitaho ibibazo by'umutekano muke n'ikibazo c'amabarabara biraje shinga baba muri iyo ntara ya Kivuye mu Bumanuko inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari uvira
Muri guverinoma nshya y'intara ya Kivuye epfo yagizwe n'abaministre 10 n'abakomiseri generali 3 ndetse n'abanyamabanga 3 muri abo baministre bashabahawe imirimo barimo batanu bari abadepite mu nteko ishinga amategeko y'intara ya Kivu y'Epfo ndetse n'abandi ba ministre babiri bari muri guverinoma Theo Ngwabije yarayakuyeho nyuma y'imyaka irenga ibiri bari bamaze bakora. Bose muyoboke n'umwe mu baturage batuye muri Uvira akora muri serivisi y'ubutaka asanga icyari igikorwa cyiza kuba guverineri yashyizeho indi guverinoma nshya kuko yasimbuje yagiye igira intege nke mu gukemurira abaturage ibibazo bibaraje inshinga.
Hagaragaraho imbaraga nke cyane mu butabera bitewe n'ibirego byagenda bigaragara bizanwa n'inzego zose zitandukanye n'amakominoti atandukanye ndetse n'umugwego wa gisirikare ibirego byinshi byagiye birego gisirikare ariko nta kintu na kimwe kigeze gikemuka. Ubwiye nanone mu butegetsi muri Ministeri ya Interior nayo yagaragaje imbaraga nke cyane mu buryo bwo gutuza abaturage. Urabona nk'ejo bundi ari abaturage bagiye basenyuka deplace basenyerwa muri Rurambo baje zabwegera hari abandi bagiye bava hirya no hino ariko ugasanga Ministeri ya Interior ntabwo bifata nk'ibyayo ahubwo urasanga bigira nk'abashyitsi mu mafere bagomba gukora.
Bamwe mu baturage batuye muri Uvira basangiye guverinoma yari ikwiriye kwibanda ku bibazo by'imihanda kuko byatumye hatabaho imigenderanire hagati ya za teritwari. Felix Serugayi dumwe mu baturage batuye muri Uvira.
Umuhanda bita RN5 ni kuvuga kuva Bukavu kugera no Uvira Fizi na Kalemi bagomba kukora ku buryo bafasilite ibicuruzwa n'abantu kuva uturutsa kuri ya Bukavu manukuza Uvira ngomo yose nta modoka zihanyura abantu babagomba kunyura mu Rwanda kugira ngo bagere Bukavu. Hari iringiye kimusanga umwanda wakatitse ugasanga nyine communication entre Bukavu Uvira bidashoboka. Aho ni kibazo kuva hano urora Baraka ari ahantu hata abantu batabasha gucura imihanda n'imodoka zitagenda ugasanga abantu barimo baranyura mu mazi kugira ngo baze gushika Baraka. Ubwo rero nibazo by'ubucuruzi ugasanga ni kibazo imihanda muri make irapfuye.
Uyu mugabo akomeza kuvuga yuko bifuza yuko n'ikibazo cy'umutekano mukurangwa muri Fizi Uvira na Mwenga iyi guverinoma yashyiramo imbaraga kugira ngo abaturage bateshejwe ibyabo babone uburyo basubiraho bari basanzwe batuye.
Icya mbere ni nuko yashyira imbere ikibazo cy'umutekano muri wo plateau ya Bijombo na Minembwe, umutekano ikawugarura mu baturage ikagarura icyizere hagati y'abaturage n'abasirikare hanyuma abantu bakaganira bakageraho basubira mu ma village yabo atandukanye. Icyo ni ikintu cya mbere cy'ingenzi igomba kudukorera.
Kubera ibibazo byo kutagira imihanda usanga bamwe mu baturage batuye muri Uvira bakoresha ibicuruzwa birimo amakara biba bivuye mu bindi bihugu.
Biribwa birahenda kuko naho babihinga kuva ngo biveho bigege magara santire kubera imihanda mibi biragoye bigatuma rero nibiciro bizamuka mu magara santire. Namakara rero dukoresha ubungubu dukoresha amakara avuye Zambia avuye Tanzania avuye Burundi kubera aho twayakuraga iwacu imihanda yarapfuye nta buryo avayo ngo agere hano mu magara santire. Amakara araza muri bato avuye Zambia akaza mu mabote avuye za Tanzania.
Ku rubuga rwa Twitter rwa Guverineri Theo Ngwabije yavuze yuko guverinoma nshya yashyizeho ahanini igizwe n'abantu bashya muri bo harimo bice 25% by'abagore kandi ko yashimiye ikipe yasimbuje ku mirimo yakoze. Veda Singapore ku bwaragijwe igihe Amerika Uvira mu Ntara Kivu y'Epfo.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 2 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi, nahaye amakuru y'aka kanya agarukiye. Ndabashimiye ko mwahisemo gukurikirana radio Ijwi rya Amerika. Ndabifuriza umunsi w'amahoro n'amahirwe. It's the MP Record.
Production. 47, your smile.